murumva ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera ku mugabane wa Afrika muri Uganda. Abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuze ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye kwikiza cya Ebola cyagabanije umurindi wo kwandukira abanyagihugu, ariko ibimenyesha makuru bivuga ko inyandiko zo mu ibanga byaronse zerekana ko iyo ndwara ishobora kuzobimaze kwica abantu amajana atanu gushika mu kwezi kwa kane kumwakuza. Uganda imaze kuronka abantu ijana 37 banduye Ebola na 54 wahitanye kuva uwo mugera utangura kugaragara mu kwezi kw'icyenda. Leta ya Uganda yashyize muri guma mu rugo y'iyindi minsi 21. Ikomine zibiri zanduye cyane muri Uganda arizo Kasanda na Mubende. Leta kandi yarategetse ko amashuri yugara imbere y'igihe gisanzwe kizwi mu gihugu cyose. Amakuru atangwa n'ibimenyesha makuru avuga ko hari no kutumvikana hagati y'umushikiranganji w'amagara y'abantu hamwe n'abatanga imfashanyo ku kuntu amafaranga yo kurwanya Ebola ariko arakoreshwa. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika i Kampala Natalie Brown yabwiye amenshi makuru ko kuva uwo mugera wongera kwaduka muri Uganda mu kwezi kw'icyenda Amerika imaze gutanga imiliyoni zirenga 22.3 z'amadolari, ariko aragabisha abo byega bose muri leta ko amwe muri ayo mafaranga ashobora kuba ariko ajya mu mifuko ya bamwe. Hano muri Leta Zunze za Amerika abo mu mugambwe w'abademokrate bagiye kuguma bagenzura Sena, ariko iby'abazotsindira ubwiganze mu n'amashinga amateka ntibiradadanuka gushika kuri uyu munsi wa mbere. Gushika ubu bimaze kumenyekana ku majwi amaze guharugwa mu n'amashinga amateka, abarepublikani bafise intebe 211, abademokrate intebe 204. Haracyasigaye intebe 20 ivyazo bitaradadanuka gushika amajwi yose arangije guharugwa. Uzogira ubwiganze mu n'amashinga amateka asabwa kuzotsindira intebe 218 ku bashinga amateka 435 bashashe muri rusangi muri iyo nama. Abanyepolitike batari bake muri Amerika bavuga ko igihe amajwi asigaye azorangira guharugwa abarepublikane bahabwa amahigwe yo gutsindira uburongozi bw'inamashinga amateka, ariko barushije abademokrate amajwi make. Haruhande y'ibyo, Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika yavuze ko ategekanya gutangaza kandidatire yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2024 ku munsi w'ejo wa kabiri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Turukiya, Perezida Recep Tayyip Erdogan yavuze ko abantu 6 bishwe, abandi hafi 50 barakomereka inyuma y'aho igisasu giturikiye hagati ku mugwa mukuru Istanbul ejo ku munsi w'Imana. Yavuze kandi ko hari ibimenyetso bigaragaza ko ari igitero cy'iterabwoba. Icegera cya Perezida Fuat Oktay nawe yavuze ko uwaturikije ico gisasu ari umugore. Abategetsi nta makuru arenze batanze kandi nta muhari uracitirira. Ayo mabombe akunze ariko kwagirizwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu hamwe n'abagwanyi b'abakirde, aramaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi 5 hamwe n'abarenga 2000 bakomeretse. Muri Afghanistan, abatalibani batangaje ku munsi w'Imana ko abagore muri icyo gihugu babujijwe kujya mu bibanza byo kwinonora imitsi hamwe n'ahakoranira abantu benshi bariko baroga. Iyi ngingo ije ikurikira iheruka gufatwa yo kubabuza kujya mu maparke no mu bibanza biberamwo amahayanishwa. Abagore barushirizwa kuzibirwa mu bibanza bikoranirwamwo abantu benshi kuvaho abatalibani bagarukiye ku butegetsi mu mwaka uheze. Abagore n'abakobwa batari bake bakorera muri leta baratakaje ubuzi, abandi bahembwa intica ntikize kugira bagume muhira. Abagore barabujijwe kandi kwifatanya ingendo ndende bonyine batari kumwe n'umugabo bongera bategekwa kwitwikira mu mitwe igihe cyose basotse hanze y'ingo zabo. Amashuri y'imiyabaga y'abakobwa nayo nyine yarugawe mu gihugu cyose kuva aho abatalibani bagarukiye ku butegetsi mu kwezi kwa munani.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naye muri Iran butungane bwarakurikiranye abandi bantu 750 bakomoka mu ntara zitatu z'igihugu kubera imyerekano imaze iminsi muri icyo gihugu nk'uko byemezwa n'ibimenyeshamakuru muri Iran. Iyo myiyerekano yatewe n'urupfu rw'umwigeme Mahsa Amini mu kwezi kw'icyenda inyuma y'iminsi mike afunzwe n'igipolisi. Ubutungane bw'icyo gihugu bugaragaza ko abantu barenga 200,000 bagwiriyemwo abakomoka mu mugwa mukuru Teherani bakurikiranywe ko ibikorwa bifitanye isano n'imyiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi. Iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi kw'icyenda. Umukozi w'urwego rw'ubutungane mu ntara ya Hormozgan Mojtaba naho nyine muri Irani yavuze ko inyuma y'imyerekano iheruka hakurikiranywe abagera ku 164 nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru Mizane gikorera kuri internet muri ico gihugu. Ubutungane bwo muri Irani bwagiriza abantu bose ibyaha birimwo guhamagarira abanyagihugu kwica, kugirira nabi inzego z'ubutegetsi, gukwirakwiza amajambo yo kugwanya ubutegetsi, hamwe no konona amatungo y'abanyagihugu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Na mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze na none mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Banyekongo batangiye guhungira mu Rwanda bahunga intambara ibera mu gihugu cyabo hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta. Gloria Tuyishime ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, turamwumva mu kanya aho muri Kongo. Kandi inyeshyamba za M23 zaraye zigaruriye umujyi wa Kamuhanga uhana imbibe n'igihugu cy'u Rwanda. Tubafitiye n'amakuru y'imikino, ntimujye kure. Abarwanyi b'umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo mu burasirazuba bw'igihugu baraye bigaruriye umujyi wa Kamuhanga ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ifatwa rya Kamuhanga ryateye icyoba mu baturage, bamwe muri bo bahungira mu Rwanda. Nubwo ingabo za leta ya Kongo zikomeje gutanga icyizere zibemeza yuko zifite umugambi wo kuzarangiza iyi ntambara, inkuru irambuye tuyibaze Jimmy Shukrani bakomera igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Inyeshyamba za M23 zirwanya leta ya Kongo zafashe umujyi wa Kamuhanga uri mu birometero 30 uvuye Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujyi uri ku mpaka w'u Rwanda na Kongo mu karere ka Nyiragongo wafashwe nyuma y'imirwano ikaze yahuje ingabo z'impande zombi ahagana mu masaa moya za mu gitondo kuri iki cyumweru. Ifatwa rya Kamuhanga ryateye icyoba mu baturage baturiye uduce turi hafi yaho, bamwe muri bo bahungira mu Rwanda. Nubwo ingabo za leta zikomeza gutanga icyizere zemeza ko zifite umugambi ukomeye wo kurangiza iyi ntambara. Kuva imirwano yatangira, uyu ubaye umujyi wa mbere uhana imbibe n'u Rwanda. Umutwe wa M23 ufashe abatari bake, babona ko mu minsi iri imbere hashobora cyane ko gukurikiraho Nyiragongo yose ndetse n'umujyi ukomeye wa Goma. U Rwanda rushindwa na leta ya Kongo kuba rukorana bya hafi n'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri iki gihugu. Bamwe bakabona ko kuba noneho habonetse agace karuhuza naho uyu mutwe wigaruriye bishobora koroshya ubwo bufatanye bukomeza kuvugwa, ariko u Rwanda rukabihakana. Ubuyobozi bwa M23 bwatangaje ko budashobora gusubira inyuma na gato ku intambara ikomeje uko byamera kose. Avugana n'Ijwi rya Amerika, Major Willy Ngoma, umuvugizi wa M23, yavuze ko badashobora na rimwe gutinya icyo yise ibikangisho ndetse intwaro zikomeye izo arizo zose leta ya Kongo ifite. nta na rimwe twebwe dushobora gusubira inyuma. Uduce twafashe tuzakomeza kutubamo. Tuzarindira uwo ari we wese ushobora kuzadutera. Aho azatera turuka hose. Icyo duharanira ni uburenganzira bwa muntu. Twebwe ntidushobora kwemerera uwo ari we wese kutuvogera uko yishakiye. Twebwe dufite ibintu bitatu bituyobora. Tuyobowe n'Imana, tuyobowe n'abayobozi beza, na discipline ikomeye. Ntabwo rero dushobora gusubira inyuma na gato niyo byagenda bite. Muri iki gihe ubuyobozi bw'ingabo za Leta ya Congo FARDC ntacyo butangaza ku byerekeye imirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Congo, haba muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Beni n'ahandi. Ibi birasa n'ibiteye urujijo mu baturage bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Gusa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na komiseri Kabeya Makosa François, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yasabye abaturage bose kuba maso bagafatanya n'abashinzwe umutekano mu rwego rwo kurinda uwo ari we wese ushobora guhunganya umutekano mu mujyi, kandi bakirinda inkuru z'impuha zizengurutswa ku mbuga nkoranyambaga nabo yise ko bafite umugambi mubishya bakorana n'abarwanya Leta. Kuri ubu ingabo za Congo FARDC zashyize ibirindiro byazo bikuru muri teritwari ya Nyiragongo ahitwa Munigi mu rwego rwo kwitegura guhangana n'uwashaka kwinjira mu mujyi wa Goma. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Urakoze Jimmy Shukrani Bakomera. Nk'uko mubyumvise muri iyi nkuru rero, u Rwanda rwatangiye kwakira impunzi z'abanyekongo zihunga imirwano ibera muri Kivu y'Amajyaruguru. Izaraye zigeze mu gihugu zinjiranaga mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Bugeshi na Busasamana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Gloria Tuyishime yaraye anyarukiyeyo, tuvugana ku murongo wa telefone. Hamaze kugera impunzi 89.
Ahamereye ni ku mupaka w'u Rwanda na Congo, aho bita Kabuhanga mu karere ka Rubavu. Impunzi ziri kuva muri Congo kubera nyine imirwano iri kuhabera, amasasu ari kudaca. Hanyuma impunzi ziri kuva muri Congo ziza mu Rwanda, hanyuma nyine hari kuba igikorwa cyo kwakira nyine izo mpunzi, bikorwa n'abayobozi b'utugari ba midugudu kugira ngo babashe gutuzwa, babashe kubona aho kuba.
Ako karere umaze kuvuga ho Kabuhanga, biravugwa yuko kamaze kwigarurirwa n'ingabo z'umutwe wa M23. Abo bahunga mwashoboye kuvugana, hari icyo bakubwiye ku byerekeye imirwano yahabereye n'icyo mu by'ukuri uwo barimo guhunga uwo ari we?
Yego, murakoze cyane. Twaganiriye na bamwe muri bo, bambwiye ko nyine bari kuvuga amasasu, bambwiye ko baje mu masaha, batangiye kuva amasaha ya saa munani saa cyenda, bambwiye ko bari guhunga amasasu, bari bumvishe ngo noneho ngo abaye menshi cyane, hanyuma nyine batangira guta ibyabo, deja nta n'ikintu bazanye, nta n'ikintu bagendanye, bumvishe bikomeye cyane, hanyuma aba ari bwo baza. Ntabwo uko byavugaga, ariko noneho ubungubu biri kuvuga, kuko nanjye ubungubu nteze amatwi neza, ndi ku mupaka nteze amatwi neza, ndi kumva amasasu ari kiri kuvuga ubungubu, turi kubona imyotsi hakurya ku mupaka.
Ubaye nkunda sumuzo kuko nendaga kukubaza nti ese bameze bate, bazanye iki, hari abakomeretse, hari abagaragara nk'abarwaye, sa nk'utanga igishushanyo cy'ibyo urimo ubona ku muntu uteze amatwi radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane. Baje nta kintu bafite mu by'ukuri, kuko bakimara kumva ayo masasu, bakimara kumva iyo mirwano ya karibu umurego hagati ya ibuka M23 n'ingabo za FARDC, bahise bava mu byabo, wahigaga yabiguyemo. Hari bamwe bambwiye ati twakoraga imirimo two mu rugo, abandi bati bahigaga, abandi bati basaruraga. Nta kintu by'ukuri bazanye, babumvisha imirwano baza birukanka. Ntabwo nabashije kubona bakomeretse, ndacyagenzura, ariko mu bigaragara nuko nta kintu bazanye, ahubwo noneho bari kubera ko bagiye bafite imiryango hafi aha ngaha, niyo noneho bari kugenda bajyamo kugira ngo babifashijwemo n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'imidugudu ya hano mu Rwanda, babashe nyine kubona aho gutuza.
Naho abamaze kuhagera ubungubu barangana iki, Gloria?
Urakoze cyane. Abamaze kuhagera kuri ubungubu none ahandi 89, hari abandi bagitegerejwe, ntago baraza, ariko kuri ubungubu umubare umaze kugerwamo n'impunzi muri rusange, basubiye ko 89.
Gloria Tushime, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika aho ku mupaka w'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane.
Urakoze cyane nawe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Noneho tujye mu Burundi, aho abaturage bageze mu myaka ya za 60 bemeza ko imibereho igenda irushaho kuba mibi kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize. Amashyirahamwe yigenga arasaba leta kwiga kuri icyo kibazo cy'ubukene. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Kari hari hakiringya imyumbati, umuntu hari imyumbati ikaza, ibiharage bikaza,
abantu barakenye nta kazi bagira, abafise akazi nabo bahenga imishahara mito.
Je kintu mbona mu kibano naho aho mbaye hariho nyine asisigaye rakenye.
Abo n'abanyagihugu basanzwe bashakishiriza ubuzima mu duce dutandukanye tugize igisagara cha Bujumbura. Baganira n'Ijwi rya Amerika bayigaragarije ko ibintu bitera byunyuka mu Burundi birimo ubukene bwo kubura ibyo bafungura, hamwe no kudashobora kwivuza, ndetse n'ubushomeri bubandanya bwongerekana.
Turakenye, turashonje, nicyo gituma duca twomoka tugata abana ruku tukaca tuza kwicara mu mabarabara. Twicara mu ibarabara turi abantu b'abamama, si byiza.
Sanga umuntu n'amahera hembwa ukwezi kudahera canke yinjiza ukwezi kudahera. Se tumajene nirengarenga dusigaye zizimbye.
Ubuzima bwo buragoye.
Umuntu muto muto biramugora kugira ngo ashobore kubaho, aronke amahera yo kwivuza, kugura ivyo kurya, kubesha abana babo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi na Barasamaje Victor, umunyagihugu amaze imyaka 50 adandaza amagi, akaba afise imyaka 67 y'amavuko nk'uko yabyivugiye, akaba afise umuryango w'abana 10 bose bakaba barize ku mafaranga yakura muri urwo rudandazwa rw'amagi. Gusa akaba bazwa n'uko abo bana babuze akazi, abandi bagakora badahembwa.
Barize bose umuhereza ari muri 11 nabarihira muri ayo magi gusa kandi ntawe ntamunda gusaba kumenya ngurisha ahantu kukubera minerva y'abana. Kitubabaza cyane cyane cyambabaye ko benshi abo bana biza ntihagiye n'akazi baronka. Umuntu atanga amafaranga yifashanya uko niyibaza, none ko abana biga ntibaronke n'akazi. Urabona hari n'aho batabahemba muri komine yacu ya Nyabirahaba ntibabahemba.
Kubw'uwo musaza Barasamaje asanzwe abeshejweho no kudandaza amagi, avuga ko ku myaka yiwe n'ubagikora ako kazi. Asigura ukuntu yari yizeye ko azohindurirwa ubuzima n'abana yabyaye, aho yikoze ashoboka hose kugira ngo bige. Uyu munsi bakaba bataramuvana muri ubwo buzima kandi bose barize uko ari abana 10. Barasamaje yabwiye Ijwi ry'Amerika ko itangwa ry'ibiturire mu itangwa ry'akazi ibigwiriye mu Burundi ariyo ntandaro ya byose.
Na yoshwa kuhigisha imyaka 3 adafite matrikire, ibyo nibyoshye yakora ikibazo ukazumva deseye ngo fise wanje, ukazumva ubundi ngo fise wanje, yaho yagitora ngo fise wanje. Wamba ibiturire byo biriho, nazi ko biriho ibiturire cyane cyane no kubirwanya ibyo bintu. Abana iyo bize mu by'akikokora dukeneye ko nabo botera imbere bakadufasha. Nka jewe nk'abo bana bose nigishe nkabagizera n'ikapu mu barabara na kamaramara.
Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cashikirijwe hagati muri iyi ndwi n'ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo rikanakurikiranira hafi iby'ubutu tunzi n'intwari ibereye mu Burundi. Umukuru w'iryo shirahamwe Faustin Ndikumana yamenyesheje ko mu byigwa byakozwe basanga Burundi bufise ingorane zifatanganye zamaze kuba nyinshi zikeneye gutorerwa umuti mu gihe cya vuba. Iryo shirahamwe ryasabye leta y'u Burundi kwifashisha abahinga.
Nukuba kubikene biko buraba bamwe bita class moyenne mu Burundi ariko barahera n'uwari umufonctionnaire wese agenda kuva muri bwa bukere bita personne vulnerable. Asimaye no kuvuga abantu bashobora kuba hari benshi mu moyenne babayeho neza bose bariko baragwa mu bukene, hagasigara akagwi k'abantu agashomeri mu gwaruka kwihebura rumaruja hanze rwiruka hirya no hino mengo rwabuziyumva niyo ruja. Icyo tuvuga rero leta yoshiraho imigwi grande commission icyo twita ba expert de haut niveau kugira bige umugwi w'ibazo turafite ko tuyibona twese mu buharagezaho inyishu.
Uwarongoye ishirahamwe Parseme amenyesha kandi ko nta bikorwa byo kurwanya ibiturire bihari mu Burundi gushika ubu, ibyo bikaba ari nabyo bituma ubukene bubandanya kongerekana mu banyagihugu bato bato. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika uku ni kabisigura.
Nta politiki wa ibiturire mu Burundi nta yari, ngira naho bubizana muri deba boza tukavyerekana nta yari. hanze guziriko zirakora zibijejwe na politiki hari na abantu ariko barahanwa na abantu kuzura ko giturira harya wumva hariya ngo ibi byononekaye byaboze byagize gute hariya abantu gusubiza abandi nguva mu mabanga bijya nti bijya subwanya giturire
kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Orikome gishinze kugwanya biturire avuga ko umunzani w'ubutunzi mu Burundi umeze nabi agasaba leta y'u Burundi gushira mu bikogwa politike ziterambere hegende ivuga kuko hari ingingo merekeza zitegerezwa gufatwa kugira ngo Burundi butaguma ku karongo kamwe mu butunzi
Nukufuga rero kimwe twita balance commerciale nwa munzane ukoreshwa mu by'ubutunzi uyo munzane rero nukuri ntumeze neza na gatoya ni kimwe twita mu gifaransa ko buri déséquilibre kandi nibyo leta hari byigomba gukora kandi izo bwa mbere
ibiharuro byerekana ko agataka ku Burundi gatuwe ko nabantu bangana na miliyoni 12 uko imyaka igenda abagenda bongerekana amashyirahamwe atandukanye atanga ibyiyumviro kuri leta y'u Burundi kukuye gukora inyigo ziterambere zitegekaniriza uko abarundi bariho n'abariko baravuka bazo baho mu myaka iri imbere nk'uko ibindi bihugu bibikora Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika ikigali
Ukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino turahera mu Burundi aho ikipe ya basketball Runani ariyo yatwaye igikombe cy'imikino yateguwe na bank ya CRDB yatsinze Dinamo ku manota 68 kuri 40 mu mupira w'amaguru naho shampiyona y'u Burundi yarangije ku cyumweru ku munsi wa 12 ayo makuru yose twateguriwe na Desire Hatumimana
Izo nkino zo ku munsi wa 12 higanwa cy'u Burundi bwose mu mpira w'amaguru zatangwe kuri no wa gatandatu aho mu rukino rwari rwitezwe cyane hagati ya Vitaro na Egrenoir rwarangiye migwi atanu mu bonye igori ry'uwundi nzobona yo Eme amenyereza Egrenoir naho batatsinze aremeza ku kibanza ca mbere barimwo aho banganya amarota na Bumamuru 22 kuri 36 atarota gitakaza aremeza ariko ko arakazi katoroshe
ugiye kuraba ibitsindo uko biko birinjira ugiye kuraba amanota kuri karagenda amanota ni make cyane ku migwi bisigura ko ugiye kuraba imigwi yose urabona ko yakenyeye ubu match ziragoye gutsindana ugiye kuraba n'uburyo dusindana biragoye cyane nibaza ko nico gituma amanota ari make
muzindi nkino zabaye Bumamuru yanganije na Kayanza United ubusa kubundi Rukinzo yanganije na Interstar ibitsindo bibiri kubindi Atletico New Oil yanganije na Message Ngozi ubusa kubundi Tigre Noir yanganije na Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku kindi Magara Young Boys yatsinze Olympic Star ibitsindo bibiri ku busa nayo Buja City itsinda Top Junior ibitsindo bitatu kuri kimwe urukino rwari guhuza Musongati na Flambeau du Centre rwarungurijwe ku munsi wa gatatu kubera abakinyi ba Flambeau bari bakirushe inyuma yo kuva mu rugendo ikinshasa aho bari mu nkino zo kurondera imigwi izitabira amatsinda y'igikombe cya Afrika cy'abatwaye ibikombe iwabo uwo mugwi w'igitega ukaba watsinzwe na Darong Motema Pembe ibitsindo bibiri kuri kimwe uwo mugwi wari wanatsinze mu rukino rwa mbere ibitsindo bibiri ku busa ni buzobandanya amahiganwa muri basketball naho kuri no w'Imana niho habe inkino za nyuma mu higanwa ryari ryatunganijwe ni banki CRDB yariko ihimbaza imyaka 10 imaze ikorera mu Burundi Dinamo yatanye mu mutwe n'umugwi w'Urunani umugwi w'Urunani ukaba watahukanye insinzi ku manota 38 kuri 40 mu rukino uwo mugwi wasumbije Dinamo kuva mu ntango gushika mu mpera umenyereza wa Dinamo Olivier Ndayiragije aratubwira icyatumye batsindwa ikinyuranyo cya manota 48 mu gihe mu minsi iheze Urunani rwabatsinze rubasumbya inota rimwe rudende.
Site yacu yari ntoyi gose. Yari ntoyi gose na perte de balles ari nyinshi. Ndio gituma nabonyerera equipe adverse chief kopita ko chief kopita. Umva amaze kugira defense nini nziza. Ugera muri attack ukauta. Eh, ni cash baragutsinda. Bakacaje mu niyo fatigue rero twari twavise. Eh, bakatutanga concentration. Umva equipe chi profita kuri ibyo bintu.
Aroni Kagaba amenyereza umugwi watahukanye icyo gikombe bakinira yamenyeshije ko urukino rwaboroheye bivanye n'imimenyerezo uwo mugwi uzoja mu ijonjoro rya kabiri rya bar umaze imisi ukora
murazi yuko ubu tuko turi tegurira amahiganwa rya ICS rya bar ama imimenyerezo tugira n'imimenyerezo idasanzwe n'imimenyerezo ituma tuba concentré muri vyose tuguma dusubira mu vyo tugira naguma mvuga yuko twitegurira turunwa mugabo igihande kinini twitegurira bar kwera pale nugwego rwo hejuru ukoga kwa hejuru nagone rukaba rukeneye imimenyerezo cyangwa uburyo bwo kwimenyereza cyangwa ibintu byose umuntu ashobora gukoresha mu mimenyerezo bihanitse
umugwi runani kuvigenekeza rya 2022 za kuno kwezi uzo buri muri Afrika y'epfo mu mahiganwa yo kurondera imigwi izitabira inkino za nyuma za BAL runani rukazotana mu mitwe na Cape Town Tigers NBA Academy na Kenya Port Authority Desira Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda hikipe ya Kiyovu Sport ariyo yicaye ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu gihugu nyuma y'umunsi wa 9 w'imikino Jean-Claude Munyandinda
Mu mpira maguru champion y'icyo cy'ambere mu Rwanda yarakomeje mu mpereza cy'imoro gishize imikino yarigeze ku munsi wa 9 kwa gatanu habaye umukino umwe ku isadi ya Kigali Nyamirambo mu mukino watangiye saa 12 z'umugoroba ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1 ibitego bya Kiyovu Sport byatsinzwe na Ismaël Nshimirimana ndetse na Bienvenu Mugenzi naho igitego cya Rayon Sport gitsindwa na Yandre Onana Esomba prezida w'ikipe ya Kiyovu Sport Yvenal Mvukehe avuga ko gutsinda Rayon Sport ari byishimo bidasanzwe ngo kuko abafana bayo bari babashotoye mbere y'umukino
twaje kugira ngo ducecetesha bari baratugize akarima kabo mwabonye ko hari amasanduku bagiye batangaza batwibutsa birazaruka turakaza turaru gutuma umujinya wacu uzamuka hanyuma umujinya wabaye umujinya mwiza ko nyago twabiberekeye mu kibuga natwe ngira ngo ibyo twatwaravuze dukomeje kubishimangira ni intsinzi n'ibyishimo ku bayobozi bose
Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itandatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo habereye imikino ibiri umukino watangiye saa 9 ikipe ya Gorilla FC yatsinze Gasogi United ibitego 3-2 nyuma y'uyu mukino hakurikiyeho wahuje Police FC na AS Kigali Police FC yatsinze AS Kigali igitego 1-0 ikipe ya Rwamagana City yatsinze Marine FC igitego 1-0 kuri stade y'Ingoma Mukura Victory Sport itsinda Rutsiro FC ibitego 3-0 kuri stade Huye Ibutare ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Espoir FC igitego 1-1 kuri stade Bugesera naho Etincelles FC Sinda Musanze AFC ibitego 3-2 kuri stade Umuganda y'Irubavu mu mukino wabaye ejo ku cyumweru ikipe ya APR FC yatsinze Sunrise ibitego 3-2 kuri stade ya Kigali Nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 9 wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 20 ikurikiwe na Rayon Sport ku mwanya wa kabiri n'amanota 18 APR FC ni ya gatatu ikagira amanota 17 ku mwanya wa kane hari AS Kigali ifite amanota 18 Gasogi United izari ya gatanu nayo ifite amanota 18 ikipe ya gatandatu ni Police FC nayo ifite amanota 18 Musanze AFC ifite amanota 13 ikaba ari ya 7 iya 8 ni Mukura Victory Sport ifite amanota 12 Etincelles FC nayo ifite amanota 12 ikaba ari ya 9 ku mwanya wa 10 turahasanga Bugesera FC ifite amanota 11 Gorilla FC iri ku mwanya wa 11 nayo ikagira amanota 11 ikipe ya 12 ni Sunrise ifite amanota 8 Rutsiro FC nayo ifite amanota 8 ikaba ari ya 13 Espoir FC ni ya 14 n'amanota 7 ikipe ya 15 ni Rwamagana City nayo ifite amanota 7 naho ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 2024 n'umwe ndabitega 8 yari Claude Munyandinda I Kigali
Jutu mwabanye natwe muri aya makuru hano dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika reka nshimire n'abagenzi bacu bamfashije kubageza aya makuru Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri micro nti nawe wayabegeranirije mwiriranwa amahoro n'amahirwe
Thank you.